Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika isamira na ku mirongo ya FM 104 n'ibice bitatu mu gihugu cy'u Rwanda muri Kongo naho mukatwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 metero 31 na metero 41 mu gitondo ku mugoroba naho kuri metero 19 na metero 22 ikiganiro ni muri isanga mushobora kandi kumva muce ku wezi 3 akaburungu radio yacu akaburungu com na Facebook yacu VOA radio yacu ni Diane Nahazwe agiye kukiremesha ikaze rero mwese inshuti bakunze bacu
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bacu murabimenyereye ku imisi yose ya gatandatu mu kiganiro muri isanga tubaha akanya mukatubwira amakuru avugwa aho muri mukongera mukagira ico muvuga kuyo tura twabashikirije mu ndwi turiko turasozera ariko imbere rero kutubugururira urubuga tubanze tunyarukire I Bujumbura kugira ngo mugenzi wacu Raymond Zimana atubwire ivya kamarampaka aho bigeze Raymond amahoro ngahe Bujumbura
Mahoro neza Diane.
Ego, abatari bake wari watubwiye ko bandanya bagira ico bavuze kuri kamarampaka yabaye ku munsi wa kane muri bo harimo umugambwe FNL uhejeje kubaha ikiganiro umwe bamenyesha makuru y'u Burundi. Wavuze iki uyo mugambwe kuvyerekeye kamarampaka?
Ego umugambwe FNL rongowe na Jacques Bigirimana uhejeje gutanga ikiganiro kwamenyesha makuru ushima ingene amatora ya kamarampaka yikomeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rinyanyuye yagenze. Mbere Jacques Bigirimana arongoye uyo mugambwe wewe akaba ya azayemeje ko ego aravye ibiharuro mfata kibanza bivuye mu ntara ko ariyo yatsinze yamagariye abarundi gufatana mu nda no kudasubira namwo baraviye ku myifato ya politiki
hanyuma garemo hari ico seni iravuga ryari itegekanya kutanga ibitigiri bwego vyavuye matora ku rwego rw'igihugu
Ego Pierre Claver ndayicariye mu gitondo tumuhamagaye yatumenyesheje yuko twotenyenya kuko mu gitondo yemeza yuko intara imwe ariyo yari imaze gushikana ivyo biharuro mu mugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu kugwego gw'igihugu atatubwira yuko twotenyenya babanza kubiraba bo ngo badakorera kuri bijya biguma bica kuri WhatsApp canke kuri internet baraba yuko ibyankenerwa byose bivuye mu ntara bikwiye akatatubwira yuko twotenyenya ariwe azo kwirondera abamenyesha makuru kugira agire icashikirije ku biharuro mfata kibanza ku rwego rw'igihugu
tugarutse kuri iyo nama uwe dongoye umugambwe FNL Jacques Bigirimana yabakoresheje yagarutse kutunenge tumwe tumwe twatwaribonekeje mu matora hari ico yabivuze ko bamwe bagiriza ko twabaye
Ego Jacques Bigirimana nawe yavuze ko barundi bafatana mu nda yagarutse avuga yuko umuntu atoba mu gihugu ari umushinga mateka gatondo gwasa arongoye runani rw'amizero y'abarundi mbere wewe yagiye kure aho yamusabye leta yuko uyo muntu yofatwa agafunga ngo asubiye kuza aratoba ibintu mu gihugu aha rero Jacques Bigirimana yagiye kure kuko yatanga utororero tw'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi butandukanye mu bihugu bamaze gufungwa inyuma y'amatora aha rero Jacques Bigirimana yatanga karero kumu fasoni Victoire Ingabire mu Rwanda atanga akubitwa Besigye atanga akubitwa Luasa hanyuma akamenyesha abamenyesha makuru n'amakungu ko hamwe agatogwa sayoba nkabo badakeneye ba Luasa cyangwa ba Victoire Ingabire ngaha mu Burundi nawe nyene yoshigwa abandi bashizwe
Bigirimana hari utororero yagiye aratanga twahavuga ko Gwasa yatovye akatudoma kurutoke
natwe adomye kuri rutoki bwo bavuga yuko ariko arigisha kugarariza ubutegetsi aho yagiye hose urumva atavuga rumwe n'ubutegetsi nta kindi yavuze atari ivyo mugabo akavuga yuko rwasa ariwe muntu ariko arasubiza igihugu inyuma
hama agatongwatsa nawe ivyo vyagirije avuga kwike
agatogwa atumurondeye ku nimero yiwe ya telefone ntiyabasha kutwitaba na kare kuva mu gitondo kandi tumurondera kugira gire icyo akikirije kuri ibi byavuye mu matora ya kamaramaka ariko umufaso niwe yatubwiye ko afatiriwe adashobora kugira icyo ashikirije atamwanya afise nibaza ko tuzobananya tumurondera kugira agire icyo akikirije
urakoze gose Raymond Zimana urabandanya umurondera hama akazogira icyo atubwiye ikugira uzonyaruke ukibwire abakunzi b'ijwi rya Amerika
urakoze Diane
Mukanya duca twinjira mu kiganiro muri sanganyezina
Yani doctor I dedicate this song to all Burundians Wherever they are,
Ikaze rero kandi mwe muri ko murumva ijwi rya Amerika muri ganino kanuni ka kanya tubaha kugira ngo mutubwire amakuru tutashoboye kumenya aho muri mugire ico muvuga kuyo twabashikirije nkino ndwi twaribanze gose ku matora ya kamarampaka yabaye ku munsi wa kane mu gihugu cy'u Burundi bamwe bati amatora yaragenze neza gose aho turi abandi nabati utunenge twari twinshi twaraburabujwe bavuga ko baburabujwe harimwo agatongwasa aramutswa ikirunani amizero y'abarundi nkuko mwavyumvise turaza kubigaruka ko mu mwanya uri imbere ariko tubanze twakire Louis niwe wa mbere duse ku murongo wa telefone Louis kaze ku juri ya Amerika
yego murakoze kumpa ikaze
urakomega Louis
yego ni sawa ndashima
uherereye he
Bujumbura mu Burundi yego
nico udusabikaniriza canke n'amakuru duha
ni hanini nitsa nabasabikaniriza hambavu yaya y'ibi bihe tumaze mu by'amatora benshi bagiye bavuga ko ibitandukanye kandi byinshi bikaba byari ibyo nk'uko kuvuga uyu munywanyi yaburabuje agatogwasa nibyo koko byaragaragara abamandatere biwe ku mabiro menshi basanga nyine yasohowe basohowe ego garagara canke wasanga ari abantu baza gusufura mu matwi y'abandi ngo muratora ukunuku nabyo hagiye haboneka y'ibyemezo
wewe aho wari waravyiboneye
oya byaho nari ndi ntazo nabonye gusa twatumba handi ego
kabona yuko muri kazoza byogenda gutega lui
o muri kazoza kubera nyene umunyagihugu ari watege ari wahita mwedo hiwe ngo yuko abanyagihugu ari bo bagenda baraca ubwenge hamwe bakabamenyeza ibyo batosa batora ego
urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza
ariko rero narifise ikindi gitekerezo ku makuru yavuzwe ari kiganiro cyigeze gucangaho ku bijyanye na Green Card yayitombora Amerika yamye haba abantu sisi yose kugira bagira amahirwe yo kujya kuba hariya nk'abanyigra icyo kiganiro cyarabaye cyabaye rimwe cyabaye imbere yuko imbere ya Rotenzeme imbere yuko bonke batangaza bagize amahirwe
na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
ego tukaba twari twifuza ikindi kiganiro inyuma yaho bamaze gutomboza kwari habatomboze badafise umuco na cyane cyane nko mu Burundi mu Rwanda aho twari twarumvise ko bafise urupfu bafise page bahurirako ko nko mu Burundi zo bafasha bamaze gutomboza kandi barimwo bariho ego nico tekereza nari mfise mu bamukozi nkamwe ngo dutegure iki kiganiro vuba
reka tuze dusabe mugenzi wacu Thomas Kamirindi yongere abahe umuco abahamagarire abashoboye gutombora urupapuro rwa Green Card hama babwire uko bigenda ariko ubundi nukuza umuntu araraba ku munsi ahuca kuri uba waciye kugira ngo ushemo ibyangombwa byose baba bagusavye amazina yawe mwaka wavukiyemo n'ibindi urongera ugacayo hamukazi uracamo nimero bari baguhaye gucyo ku munsi ukazira araba nimba uri mu bashoboye kugira amahigwe canke utarimo urakoze tuzobigarukako
yego turakomeje ijya Amerika na cyane cyane kiganiro
urakoze cyane gose ndumva n'ikibondo kiri inyuma yawe ukituramukiriza
yego
urakoze Louis ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze
yego sase kandi na ndacayisenga ikaze nawe ku ijya Amerika ndacayisenga
yego murakoze rwose
urakomeye
yenda ndakomeye rwose ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Rulindo umurenge wa Rukoza nanjye amakuru yanyu nyine turayakurikirana kandi n'ibiganiro byanyu rwose bya Voice of America turabakurikirana cyane rwose tukaba tubashimira rero mu makuru mutugezaho ubwo nanjye ni nk'igitekerezo nashakaga gutanga kuri ariya matora yabaye mu ntuza mu Burundi buriya mu Burundi rwose abari ikibazo kuko buriya biriya byabaye ntibyakagombye no kubaho ubona ko mu Rwanda dukora amatora bakora amatora kubera ko nyine tuba dufite ubudasa ugasanga ibintu bigenze neza nanjye nkaba mvuga nti wenda buriya nabo bayobozi bareba buriya nta kiza cyo gutera imidi buriya amatora bameze iyo nta wundi muntu ahutaje cyane nkabara nyine baburiyemo ubuzima yabaye inyuma y'amatora
baburiye ubuzima hehe ga ndacayisenga sinaho wicushatse kuvuga
ikuntu uzakura abona ko nyine nyuma habaye imyigaragambyo nyuma y'amatora
iyo mu 2010
nyambaga twabo kwa makuru twabonyeho nibyo rero tuba turavuga tuti si byiza nabo bajye bumva ko buriya ubuzima ni ikintu kigoye kandi niyari n'ubuyobozi cyangwa se buriya iyo ubonye ubuyobozi ukabona mu gihe cyiza cyangwa se ukabubona nta gihutaye burya bari byiza cyane
ariko wowe ngire uri kuvuga ibyabaye nyuma y'amatora mu 2015 sivyo na 2015 urakoze cyane nari nitiranije nayo aheruka ya kamarampaka
aya kamarampaka nta kibazo kuri aya ya gasorwasa rwose nta kibazo byagenze neza
urakoze cyane rwose ndacayisenga ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze kandi turabakunda rwose tuba tubakurikiye
murakoze cyane
yego
ikiganiro ni muri isanga iminsi yose ya gatandatu murazi kuri uruhuga bari rwanyu aho iwanyu hari kwavugwa makuru nyabaki muyadusangize hama natwe tuyashikirize abatwumviriza barirya n'ino mugire kandi nico muvuga kuyo twabashikirije mu ndwi turiko turasozera oh baby sinshaka kukubura Ave Maria, oh yeah.
yego umuntu arakosa akanasaba imbarazi ibyo bikarangira umunsi binjo nejo bunda kongera uzova benshi bazavuga byinshi ariko ntuzice kuri wowe oh yeah uramenye amabire ndazica umubano wacu
Juge America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twose kandi na ndayishimiye ikazi nawe ndayishimiye
Yego murakoze cyane
uherereye
Jamerereye mu rumonge
Egera telefone yawe kuko numva umenga uri kure yayo gato
Ndayegereye ariko hari hakaradio kariko karavuga
Usa nk'ukagabanye
Nibikunda nibikunda sinzi ko mushobora kunyumva neza
Ndeka tugerageze ndayishimiye ngaho mu rumonge havugwa make
Jewe kubisanzwe nagomba ico shikiriza kuri aya matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ego nkuko benshi bagiye babigaruka ko ku bwanje sinovuga yuko amatora yagenze neza cane igituma ni iki kuva ku munsi wa mbere abanyagihugu bategekwa n'abarongo ya amazone canke abakuru b'imitumba n'imbonerakure kuba isaha cumi na zibiri bose bamaze gushika mu nzu
isaha cumi na zibiri z'umugoroba
ego bamaze guhagarika imirimo yabo ari uko batashe mu mihira
ngo kubera
ntibatubwira igituma urumva ubu ikihari ni uko umuntu akubwiye ikintu ucugifata uko nyene
none niko bikimeze n'ubu saa kumi na zibiri mwese mubwirizwa kuba mwashitse mu ngo zanyu
oya ubu siko bimeze ariko sinari bwaheze
nduga ku ijambo ntacu
ego ni ukuvuga rero ku munsi buca dutora ni ukuvuga imbonerakure nizo zaba ziriko zijeje umutekano wo mu ijoro ni ukuvuga abo bikeka yuko ari abakeba baragenda bakadodora ku nzu bagatera amabuye ku nzu bagahamagara ati we naka ukazobona utoye oya tuzokwereka rero nicabaye ku munsi w'amatora ni uko nk'abarya abantu usanga ari abatamakazi wasanga aribo bariko barabinjirana bakabakura nko ku murongo cyangwa bakazana umuntu uwumucishirizemwo bakamutwara bakamwereka ntatera igikumu bakamufata ati tera igikumu ngaha wewe
umutamakazi warabyiboneye ga ndayishimiye
ego tenarabibonye ikindi naco ni uko hari n'abantu benshi bafashwe uwo munsi mu ijoro no mu gatondo benshi barabatwaye kubafunga ariko aho nari ndi hari abagiriwe amahirwe prokirera arabarekuza barapfayo ego cane cane abo mizero y'abarundi abamandatere bamwe hari abagiye mu gatondo bagaca bashika babatwara mu gasho
urakoze cane
isongora
vuga usongoye
ego ikindi nashaka kuvuga ni uko haba hariho ugutera ubwoba abantu bamwe n'abandi umugenzi utari wo mu Burundi novuga kugira ico umuntu yiyumvira cyangwa kugira ico umuntu ashaka twari dukwiye kurekana ko twese tuba turi abarundi ego nico nashaka gushikiriza muri make murakoze
urakoze cyane ngaho mu rumonge ubwira umunsi mwiza kandi ubandanye wumviriza ijwi rya Amerika
ego ndaryumvira cyane ariko naho mwatubwiye ubuhinga bwa shortwave ntidushobora gutahura uko bigenda
ntimushobora gutahura uko bigenda urafite akaradiyo gashobora kumviriza ko kuri metero ngufi ngufi ga ndayishimiye
sinzi uko babigira iradiyo ndayifise
reka kureka tuzo bakugumane mu buhinga bw'ibyuma bagusigurire gato
ego murakoze
ubwira umunsi mwiza
ego atwese
kundi murongo wa telefone turafise na Rukundo. Rukundo ikaze kujugi Amerika. Rukundo, Rukundo ratwumva? Ndiko numva tutakimufise ku murongo wa telefone. Rukundo aratwihanganira. Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Nahimana na warashise kundi murongo wa telefone. Nahimana,
alo,
ikaze.
Ego murakoze.
Urakomeye.
Ego ndakomeye. Ukenye
aho uherereye hama ucuduga ku ijambo ariko wanze kugabanura ka telefone kari nyuma yawe canke akaradio kari nyuma yawe canke ukwegera imbere gato.
Iraburumbunisa
hariho iri kwiravuga duga ku ijambo.
Ego niko ndavuga yuko ibintu by'amatora bitagenze neza cyane kubera nka jewe aho narindi nari muri biro de vote muri batanu bari ni biro de vote ariko ibyaza biraba ntibyabimeze neza kuko asanga nka jewe uko natanga banyino bakaza barabigisha naje nkavuga ati byo miko mbagira n'ibiki ngurumva ngo ntibigenda neza ngabango n'abatama kazi ngo bategeza kumenya ngene bigenda ugasanga rero byaza birateye induru ugasanga no mu mpera hageze guharura byabaye bintu birebire cyane.
Wari mu ndorerezi?
Ego.
Yo mu ishyirahamwe canke yo mu mugambwe?
Oya, naserukiye ntuzenya sinari muri batanu bari ibiro by'itora.
Hanyuma none ivyo mwarashoboye kubishikiriza seti ku rwego rwo hejuru canke seniga na Himana?
Oya, kuko wasanga nyene baciye baza nkogeze kugira ku matora baraje hari amajwi wasanga bitage atameze neza bashavuga ngo tuyashe mu ruhande rwa Ego ama haca mukuru w'imbonerakure umukuru wa komine aca arambwira aca avuga ati mutegeza kubigira uko nanjye mvuze ntibikunda tegeza gutelefona abagize FCC batwara intuzenya aca atura telefone umwe mwabo aca dushyira muri hopare atubwira ati ibyo si byo ariko baca barabyanka baca batelefona uwundi nawe yari umugore wiwe aca avuga ati ibyo mutegeza kubyemera tuhava tuca turaseda turemu na turaharura.
Hama wabonye ivyo mwaharuye n'ivyo mwashikirije byari bihuye?
Kuko nama bete dufote yabaye byose byari bimeze neza kiretse ma discordance yarimwo bivanye n'iyo baba bateye igikumo ugasanga bariko baragira hayo n'ibindi byaca biza biraba amaprokirasi ugasanga umuntu arazanye amakarata abiri ngo ntiheza gutera uryo atamutumye atanakateza akana muntu yazanye niwe ugasanga aruhiye kuza ko bose mutore.
Mugabo ntaho umuntu yaba yatoye Ego hama ngo muce muvugira ngo yatoye Oya canke akaba yatoye Oya mukarishura aho yatoye Ego?
Oya, ikese izo disikodati wasanga uko bireke bwo tutari imeze wasanga hari aka kadre gategeza kujya mu gikumu mugabo kuri bo wasanga baca bavuga ngo ntaho yotera mu kidodo cya seni ngo kiba ngo ari cyo ugaca dusanga yagiye muri Ego bacaba ugatima Ego. Kandi byarateye ingorane cyane wasanga ari ikibazo kibimenya cyane.
None utwo tunenge twose uvuze turi mu byegeranyo muzo mutegekanya kuzoshikiriza mu minsi iri imbere?
Amaprezida barayatwaye ariko barase ko tubyandika ko nk'abamandatere bari baserukiye amizo y'abarundi yari umwe muri dodo bote nari barababwiye tujya ntimutegeza kubyandika mubwo barase ko babyandika barase ntibahize kuri seza.
Urakoze cyane Nahimana, ugira umunsi mwiza.
Ego, murakoze cyane.
Murumva ko abenshi bariko baragaruka ku vyerekeye amatora ya kamarampaka mu Burundi, na mwebwe mukaba mufise ico mushaka gushikiriza wumviriza ijwi Amerika, urubuga ni rwanyu, ariko kitabuza ko mutubwira n'ayandi makuru ariko aravugwa aho iwanyu muherere hatandukanye, ico kime n'ico mugira muvuga kuyo twabashikirije muri nondwi turiko turasozera. Ikiganiro ni muri isanga c'ijwi rya Amerika kuva kwa mbere gushika kwa Mungu.
Mama, mama, papa, abagamba about you. Jagalangu ebirungi, nakamotoko vimbe. A ring on your finger, a we design your joke. Oh, just I know, you're beautiful. Still I wonder your favorite, but sing I love you simple. Hey, I can't never let you go. I wanna put a ring on your finger.
I do, I
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafite kandi na Daniel. Daniel ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, muraho neza.
Turashima. Namwe?
Yego, natwe tumeze neza nta kibazo turashima. Igitekerezo cyanjye rero nashaka gutanga. Ni bibi ariko icya mbere nabanze gushima mu Burundi ubwo hari utumengero twagenze neza. Ariko nshima Imana nta myivumbagatanya yabaye nk'iya 2004 ni rwose Imana Abarundi n'inshuti zanjye mbifuriza amaso rwose bibaye byiza ubundi ibintu bikajya bigenda neza kandi myivumbagatanya ntiyongere rwose mbanje kubishima kuba hari impinduka yabayeho atari nka 2004
na 15
No, ikindi mvuga ndashaka kuvuga ku baturage bimwe hano Kimisagara bafashe leta ivuga kuyikura abantu mu manegeka ariko byabaye ikibazo bakura abantu mu manegeka noneho bakabashyira mu rusengero nuro rwafunze icyapa kigaragaza ko ari mu manegeka noneho bagashyiramo abantu benshi cyane ari ikivunge imitungo myinshi cyane yirundarunze noneho nkibaza ko inaha muri iki hari amazu ngo leta yubatse yabuze yabakodesha kubera guhenda kubera iki badashobora gufata abo batutsi ngo babakodeshereze ayo mazu aho kugira ngo babarunde mu rusengero narwo ruri mu manegeka abantu birundarunze agatsiko ari benshi cyane kubera iki badashoboye iyo purani kubera iki badashobora kuyikora ikindi kirimo kwirangagizwa nk'uku nguku imvura kuko nta purani mbona barimo kubaha imvura nimara guhita bazabagarura hamwe babakwiye bita ngo kari mu manegeka nta gahunda ihari yo kububakira nta gahunda ihari yo kubakodeshereza amazu meza afatika none ubwo ejo bundi muki ubu wasanga bazabagarura muri ya manegeka babakuyemo kanundi bayakuye bakuza ko ari hazi rero ikintu nanone ikintu cyambabaje ni ukugira ngo abayobozi bajya babwira abaturage batishoboye ngo ntibajya gushaka bakodesha ngo bave aho batuye nta bushobozi bafite bwo gukodesha kimwe cyo ni ikibazo niba babona ko umuturage atishoboye kandi ari ahantu hano mu manegeka hashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga bakagombye kuba bagufasha aho kuba aho kugira ngo bohereze umuntu utishoboye bakuye mu manegeka ngo nayo gukodesha
urakoze
yabuze ayo gusana arabona gukodesha
urakoze rwose Daniel kuri ibyo byumviro byawe ugira umunsi mwiza
nawewe nawe kandi urakoze
urakoze cyane
Yaye wowe makenga yashinga kuzera urwongo ukunda Yaye wowe amakenga yashira kuzera urwongo ukunda Yaye wowe Mungenye zashira Kukashira Kukonzo kongo kunda Yaye wowe mapaje yeah uva kuyambere yeva kuyanyuma nare uko wiyumva yeah amati kwagashira amarira gashira ugatuza yeah I find myself on your door I'm begging my love Do you believe me, girl? Yaye wowe Makenga yashira Kuzera urwongo ukunda Yaye wowe Amakenga yashira Kuzera urwongo ukunda Yaye wowe Mungenye zashira Thinking you, how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tujenda, ninge kabiri,
tutasigana tukubikana tutabusanya iyo bawarebaga mu mutima inuku ndazashira ubwo babugashira ugatuza tukabana baby
I found myself on your door I'm begging, begging, I'm begging, begging my love do you believe me?
Kano karirimbo karacari gashasha gose ni mbaye wewe Canoles Butera ari kumwe na Pass ejo tagihindutse zara umutumire w'ijuru rya America muri isanga saa 10 muze mu behagufi ya maradi yanyu kugira ngo mushobore gutahura ibitari bike kuri kano karirimbo n'utundi twinshi amaze gusohora turose kandi na Nyandwi ku murongo wundi wa telefone Nyandwi kaze ku ijuru rya America
ego murakoze
urakomeye
ego
tagumye uherereye he Nyandwi
neza neza cy'Nyanzalake
Nyanzalake Makamba
muri Makamba
hariko bavugwa makinga ho Nyanzalake
kuri karatekanye aheruka mu matora oye niki ya Nyanzalake ni hamwe uri mu yindi mirimo bana kwikira ngo cyo matora cyo kwemeza igwa shingiro ishasha cyarengana ego
nuko rero hama namakuru adusabikaniza canke n'ivyumvira
ego nagomba cyane mvuga kwizaye na matora ego nuko abarundi twari twayitabye zanegura rero imvugo nk'imwe tugiye n'ibyanditse tuza turabona cyane cyane dufatiye ku ibiri utwara umunani amizero yadekaye ko atazokwemera iva mu matora rero bamwe bamwe tubona ko yihuse cyane kudeklara ibyo katazokwemerera ibyo va mu matora no mu guseni atacyo urashyikiriza tubona ko umenga ku bwiwe yari yifuza ko hatsinda ibyinjiro byiza ariko ku bwanjye na yosha abarundi basize hanyuma akitegura mu 2020 nayo na cyane cyane ko naya ayabonye aho yoba yaragize ikibazo kugira ngo
aratongo asigura ko igituma uyo runani rutazushwa kuba rutazokwemera izo yavamwo ari utunenge twagiye turibonekeza ku mbuga zitandukanye
yani aza kari imvugo ya politike na cyane cyane hariho abantu batemera ko batsinze
ariko hariho n'uhejeje haruhejeje guduhamagara mu kanya ari mu bariko barayakurikiranira hagufi utwo tunenge nawe yatugarutse ko
ariko nizere ko utwo tunenge nimba baradushoboye kudukosora yoca abanza avuga imbere y'uko itangazwa zavuye mu matora katazobyemera kuko utwo tunenge twahabaye utwo tunenge twabaye ijana ku ijana nimba habonetse amakosa abiri atatu ayo niyo tuma atangaza ko atazokwemera ivuye mu matora
urakoze Nyandwi ugira umunsi mwiza ngaho Nyanzalake muri Makamba i Burundi
ikindi nacyo gatoyi hariho ibintu mu Burundi tugiye turabona cyane na cyane cyane tunegura cyo himirije amatora hama haba ibihuha cyane imbere y'uko iribwirizwa shingiro za kubyemeza habaye ibihuha ngo barangiruse abana
Nyandwi ntituza kwemera ko utavuga ibintu atavyemeza ufitiye hari amashaha hamwe atandukanye ngaho mu Burundi yemeje ko ivyo vyabana banyurujwe vyahabaye ugira umunsi mwiza ngaho Nyanzalake
yego
mapaje yeah uva kuyambere yesa kuyanyuma nare buko wiyumva yeah amatikwa gashira amarira gashira ugatuza yeah yeah I find myself on your door I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you
believe me, girl.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu muba muri abatumire mwese aho muri mutubwira makuru atandukanye muba muri ko murabona canke naho mukagira ico mushikirije kuba tuba twabashikirije hariho kandi na Foster afise icabwire ngomba kuvuga Foster nduga kwijambo
kwa matora ari Bujumbura ndabwo sa girije twaje mbamutaho
ariko turiko turakumva nabi Foster
ala
turiko tukumva nabi cyane
mureho nani mbereza nabi cyane
turiko tukumva ni jujyawo ntirikorera sohoka neza
no kuvuga ngo ibibazo biriho byose nuko biriho bihagaze kandi na kintu umuntu yabasha guhinduraho
ibiki
kubigenza biriya byose byariko biragenda
turumva Foster tutariko turumva neza ivyiwe turabandanya mu kanya n'ikiganiro muri isanga
Na pretty come a page, yeah. Uva kuyambere, yesa kuyanyuma. Narebu kuwi uva, yeah. Amatikwa gashira, amarira gashira. Uga tuza, yeah, yeah. I find myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me, girl? Kiraye wowe, machenga yashira. Kuzera urwongo ukunda. Kiraye wowe, kiraye wowe, machenga yashira. Kuzera urwongo ukunda. If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tugenda rimwe kabiri tudasigana kubikana tutabusanya.
Turabandanye n'ikiganiro muri isanga unaho hariho Désiré ari kundi murongo wa telefone Désiré Désiré ikaze ku jugi Amerika Désiré mutwihanganiye ndumva ama telefone rimwe na rimwe ataba ariko aradukundira neza ariko turaza kubandanya tubagerageza kugira ngo dushobore kumva ibyumviro byanyu bitandukanye ku makuru twabashikirije agiye aravugwa cyane yerekeye amatora kamarampaka mu gihugu cy'u Burundi umwanya ni rwanyu mwe muri komora twumviriza Kiganiro muri isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu kwa gatandatu rubuga bari rwanyu aiwanyu muri hari kwavugwa maki amakuru tutashoboye kumenya hama yo twabashikirije nayo muyago na kwiki murundi haravuzwe gose vya referendum kamarampaka umwanya ni rwanyu
Senduru mesu mubiri wose Uwe washe Uri tadu kaniroho Makoza wabati
gukanguka nagucegera sinifuze kukubira uhande oh baby bihe gira oh darling turi kumwe.
Habimana ari ku murongo wa telefone kaze Habimana.
Ego cyane murakoze.
Urakomeye.
Ego tumeze neza cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbu.
Weekend ni gute?
Acha weekend kabisa tumeze neza. Turi ngaha kabisa turateramye kuko twumvirizo suradi imwe ni ibintu biri ko biravuga. Ego.
Duga ku ijambo rero.
Yera nakobaje kupuka na kirenguke kuri twibi bijyanye n'amatora yarayabaye icya yejo ingene twari tubyitse cyangwa ingene numva biri ko biravugwa hirya no hino. Nkuko rero twari ko turabyumva wamenga nyine ni ibintu gacerero nkuko benshi bari ko baravuga ati amatora yagenze neza ariko rero benshi bari ko bariyumvira ku bijyanye n'ingene bari abantu bo hejuru bapfutse kuko nk'ubu twawumvise yuko nk'userukira amizero rwasabutse yuko amatora ngo yoba yaribwe cyangwa ngo yagenze nabi umva benshi rero twibajije ati mbega baca twaba dusukire bimere nko mu 2010 urumva rero bamwe bamwe usanga dufite ubwoba abandi bakagira ubwoba bakavuga ati ikihapfa kiba hamwe mu mwanya yohapfa avuga ati urabona nk'abo muri leta bo baravuga ati twebwe amatora turabona yaragenze neza nk'abo muri sedeza cyangwa iyindi migambwe yiyamamaje ivuga ati dutore yego akwaza nawe akavuga ati jye ndabona yuko amatora atagenze neza yibwe urumva rero benshi rero turi ko turibaza ati mbega hamwe hoba mwo abo bampande zibiri bohamagarara nk'abanywanyi babo gucana mu mitwe icyo kurikira cyo bikiye sibyo rero nk'ikintu nagomba mere nk'uwotererano avuga ati abo bantu bo hejuru basanzwe bo bakina politike bari hejuru boraba ingene bogerageza uburyo botanga ijambo ry'ihumure ku buryo nk'abantu batokongera guhunga nko mu minsi yahera kuko uratse nk'abantu bagiye barahunga byacutse kwabo bo hejuru bagiye baravuga amajambo bateranya abanyagihugu bateranya urwaruka ugaca usanga ari nka twebwe urwaruka dutangiye kugaturaraba nariri kandi nta mu Burundi usanga nk'urwaruka rimwe rimwe twahora dufatana neza uraze yuko hari byinshi twahora twirengagiza
ariko aho
hejuru baduteranije nta kintu twe abo hasi twahora tugira ko twasangira icyupa tugahana byose
none Gahabima wewe aho wari uherereye muri rusange warashimye ko byagenze
njye nk'aho nari nkerereye nk'aha mu bumanuko kabisa narashimye ingene byagenze kuko uri kuraraba mu banyagihugu nta n'umwe yovuga ngo yari idoze yovuga ati yarabonye akanenge bindi twagiye turabyumva hirya no hirya nk'akanenge kaciyemo nitujya bagiye baravuga ku iradiyo bijyanye n'akabaye kumwe umwe naho nko muri rusange urumva twagiye umutekano ntangire kuko wari usanzwe urinzwe atanumwe asunika uwundi
urakoze
no kumuronga abantu bameze neza
urakoze cyane rwose
hano rero nagire mere nk'ubukeburamwe bwabo ku itwi rya Amerika n'iririya nkuru mwameze nk'abatanga natwara bamye tuyisoma ahubwo yaranadutangaje cyane uriya mumenyeshamakuru wa hariya mu Kirundo yatangaje
inkuru ye
kabisa iya nkuru yavuze yuko ngo umugambwe FNDD ngo warose ngo amajwi menshi urumva nagire mere nk'ukebura namwe muzwe mukebura
inkuru iyo nkuru iyo nkuru
bagiye gutora
iyo nkuru ushobora kuba wayumvise iyo nkuru ushobora kuba wayumvise nabi nta wigeze avuga ko umugambwe FNDD warose amatora
iri ku rubuga rwa Facebook niko yanditse ku ntangamarara murasa kuraba n'abagiye baravuga icyo babivuga
urakoze
akantu ko hejuru batse kumera nk'abagakosora kuko nk'abatoye ko ntibisobanura yuko turabasende defudete cy'abatoye
ntibisobanura
yuko turaba mu mizero y'abarundi muzogakosore murakoze
urakoze cyane rwose ubwire umunsi mwiza Habimana Jeudi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga
I know it's your love.
kigera sinifuze kukubira uhanze oh baby bihe gira oh darling turi kumwe sinabona icyo nabigereranya nabyo ku isi
Jose kandi na Obede kundi murongo wa telefone Obede ikaze na wewe Obed. Urakomeye.
Turakomeye nawe murawo.
Turashimye. Mhm. Byifashe gutahuriga Obed kumenga kaje ntikaramera neza. Sabwe?
Kandi aho muri Uganda.
Dudzijibuke buke? Abarundi
Ego
bafatiwe he bafatigwa iki ryaje
ukozi bari gifata cyangwa bifungira ni mu kiziki kampara ubwo barabwira ngo hakiri kwanjye kwandikira kuri kureka imbaraga y'ingira rafuka
Mwinga bw'ivyuma ubedo nyihangane muhinga bw'ivyuma inosina ko nambara ko atana kimwe twumva biriko birasohoka nkuko na jatana ico ndiko ndumva matwi yanje bisigura ko nabatwumva ateko rakumva neza ariko reka barongera baguhamagara n'ivyakunda ha mugaruke kuri iyo nkuru ari kuri atubwira abarundi batatu babafatiwe muri Uganda mu minota itarenga 10 turaza kuba dusozereye ikiganiro cuno munsi
F done it I
what is this?
I'll fashion that up, dedo. I don't know what's in my watch. Who's doing that up, dedo? I just want to see my punch.
Midima, mbwira impamvu n'imwe yatuma ndamuheba. Mutima, midima, nje nkubwira igihumbi zituma ntamuheba. N'ibisazi, ye n'ibisazi, sinahuri impamvu yapfiriye nta namuzi. Imvura ukunda n'uburozi, ego nararozwe. Kuko se nkimuve nyuma rege narabushwe. Ey, nibaza impamvu ndamwikundira. Umwe namabwira ibyo atawundi nobarira. Azi ibisanga byanjye atamuntu n'umwe azi. Ariko nguma nkunda urukundo rw'ibisazi. Yesu wanjye I'm a superstar. Never fashion is an achongisha capra. Simisumari yamugumi jeku mutrava. Nurukundo guamu boshi.
I'm fashion
never. I don't
Jige make Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Habimana ku nkuru yari yavuze yuko twanditse ko CNDD-FDD bayaronse amajwi menshi iyo nkuru icisigura nuko barabonetse ku rubuga bari benshi bari kubarigisha ego nibyo iyo nkuru rero yashatse gusobanura ko bari barigishije ego hari mu CNDD-FDD amajwi yabo yabonetse ari imbere gusumba ayabandi mu biharuro vyifata kibanza bitangwa na masepi mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi nuko rero ikiganiro ni muri sanga
Sanga Janji Atamunu Nungazi, Arika Guman Hunduru Kundu Gubisazi, Yesu Wanja Nunga Superstar, Kada Fashion is an Achangisha Kapra, Simisumari Yamugumi Jeku Mutrava, Nuru Kundu Guamu Bosha,
Fashion Neta, I don't know what he wants, Kundu Wendeta, I just
birarenze
ibisazi igera munda ibisazi
igese kugenge
ibisazi igera munda sibisanzwe fashe neza ntibisikuse bisanzwe ntagifite ubwo afashe kuko
yeah. All things put together for my good. If you're back up, you're not sure in Judy and your mood. Ukuna Hunda, Nibi Sadi, Viran, Wenza Viran Denga, Omengo ni movie. Oh, Narukundurungana no Gupiru Wakuns. Yara Fist of Justin Hanakim, Yara Woodze. I see good Justin as a Christian Paru movie. That's an Atka Kuburu Kunduru Renze. Since Choya Bonya Murite, Mugaku Fankentanya now and damage are you quite the end.
Kuzukuru Shiko Wayzi.
I want to be a city. I want to be a pizza. 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 I want
Juge Amerika ikiganiro ni muri isanga kuwa gatandatu tubaha urubuga mukatubwira uko muriko murabona amakuru atandukanye ari ku mbuga ayo twabashikirije ayo tutashoboye kumenya nayo mukayagaruka ko ni misi yose rero ya gatandatu ariko muri isanga ubundi iba kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu isaha 10 no munsi rero urubuga anirwanya
still enough time to figure out how to change the blue zone.
Mufise ka WhatsApp impande yanyu muriko muratwumviriza mutubite kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe gutyo tubahamagare mugire ico mushikirije mu kiganiro muri isanga tuno munsi mumva twabahaye urubuga kugira ngo mushobode kutubwira amakuru mubona ahiwanyu mwongere mugire n'ico muvuze kuri twagiye turabashikiriza hariho na Gilbert yamaze gushika kundi murongo wa telefone Gilbert ikaze murakomeye muherereye he Gazimbe ntagara cha Bujumbura n'umutekano wose
umutekano ni wo na mahoro mase
duga ku ijambo rero
ego yana ni rafa se kitere kutere ndugile si duwa kwa matora heruka ego yambura ke ikintu cyiza cyabaye kuko yabaye mu mahoro n'umutekano abantu bose nta musimikano abavugaga n'abavuga yuko bose bajya nafata iminwa bagiye gutora reba mbere rero ufite ikindi kintu cyiza cyarayo kibonetse mu ruhande ndetse no mu bakungu ubwo aho kumbura ishusho y'u Burundi yari ayisubiye kubona ukundi gishasha nubwo abantu bahora bivuga abantu ntibabibone ubona bajya kwari ikindi kintu gishasha cyabonetse cyiza kandi twese turashima Fabrice ku mpande zose kugeza mu murongo akora amahoro
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngahe Bujumbura Gilbert
yego nanjye murakoze
mm-hmm. America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanyanzu hava duhana gahindukira mu kiganiro muri isanga ya mari mbere yuko dusezerana no bibutsa ko mugambwe FNL mu Burundi ushimige na matora agenze mu kiganiro yaramenyesha makuru kuri no wa gatandatu Jacques Bigirimana arongoye uyu mugambwe yasavye leta y'u Burundi ko yohagarika umushinga mateka gatongwasa Bigirimana yagiriza gwasa ko ariwe atuma ibintu bitagenda neza mu gihugu akishimikiza n'ivyashukiye abatavuga rumwe na leta mu bindi bihugu atanga vuga ko abo batavuga rimwe na leta y'ibihugu byabo akenshi bapfungwa nitwashobye kuronka hagatongwasa kugira ngo agire icavuga kuri ivyo vyagirije yagirijwe na Jacques Bigirimana ariko turaza kubandanya tumurondera bikunze turababwira ico yabivuze ko masahari imbere muze kuja kuri Facebook yacu VOA radio yacu tuza kubashiramo tumwe mu dufoto n'amavideo y'ubugeni buri ko uravugwa cane gose kwisi ni ubugeni bw'umwami Hale hamwe na Megan mu gihugu c'u Bwongereza muze rero kuguma hagufi y'ama radio y'ama Facebook yanyu hama murabe ubwo bugeni ngene bwagenze nari Jenny nahazwe no sans kimenye yegeranije amajwi akashikana hiwanyu yakoze twemituti mugire umunsi mwiza.
My lonely heart calls.